umugwi nawe nuze dushigikirane numwe mu migwi y'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na mukibano ahurikiyemo abazi ko bagendana umugera wa sida n'abatagendana uwo mugera abari muri uwo mugwi urengeje umwaka ukora mu gisagara cya Ruyigi baratubwira inkomoko zawo
bahamagaye abantu basanzwe bagendana umugera wa sida n'abatawufise batwigisha ukuntu twokwirinda umugera wa sida batwigisha n'ubumaze kuwandura ko atakumukumira ari ukuba hamwe n'umuntu nk'abandi aragwaye ntitwoja tumunena ngo tumunebagure
baradutumye ko kw'ikomine tuca tuyitaba turagenda agaca baratwandika baraduha n'inyigisho ukuntu turitangura twaciye tubyitaba turatangura gukoteza udufaranga dukedu
baranavuga icyatumye biyandikisha baratanguza ibikorwa by'uwo mugwi wo kuzikanya no kugurana na mukibano
mushyirahamwe ni uko umuntu akenye utugenda bakakugurana kwivuza cyangwa ugakoresha utundi tuntu
caratuje nko kuko tubona iyo ugiye mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana nta bukene ubwira iyo ubwira ukene ujya kwikora kuri rya shyirahamwe ugasaba ingurane ugacurangura umugambi washaka wose
urongoye umugwi w'iryo shyirahamwe aratubwira intumbero yaryo n'abagize uwo mugwi
intumbero yaryo ishimikiye ku iterambere ry'umukenyezi hanyuma ariko ntituri twenyine turi kumwe n'abakenyezi 25 n'abagabo 5 turatagana n'umugera wa sida 12 imbere y'iryo shyirahamwe rero kwabaye kugira ngo tuje hamwe dushyigikirane turabyigane tukagurana na mutaho utavuna 55 ku ndwi n'ijana ry'integabidoda
nubwo uburyo bw'amafaranga butaboneka cyo kimwe kuri bose ntawe bibuza kubandanya ari umunywanyi w'ishyirahamwe kuko uwo bishyitse akabura amafaranga batanga buri yinga abamwihanganira akazuyatanga igihe yaronkeye
hariho uyabura bwa ntibibuza yuko aca mu ishyirahamwe uyafise uraza utayafise uritaba akavuga uti nayabuze ukitaba igisibo hamuyarose kandi ni amahoro gahezo kazana baragerageza mbere hari naho gasunze n'abakomeye batagwaye ubu no musa yabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazana n'iminsi ibiri mvuga rero dukora cyo kimwe
uwo mukenyezi nyene aremeza ko bamwe mu bagendana umugera wa sida batanga intererano ku gihe kurusha abatawugendana
baragerageza mbere hari naho gasunze n'abakomeye batagwaye ubu no musa yabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazana n'iminsi ibiri mvuga rero dukora cyo kimwe
umunywanyi abikeneye arasaba muri uwo mugwi ingurane y'amafaranga akaja gukora umugambi yifuza akazuyasubiza mu nyuma
ayo mahera tugenda tuziganya nk'abashaka kuyungunganya ngo nje kudandaza nk'utuntu mu isoko ndonka kunyundo nk'agasabune barashobora kungurana bivanye nayo numva nkeneye cyangwa bivanye nayo ngomba gukoresha sasa kubasaba nk'ibihumbi nka 10 cyangwa nka 20 cyangwa nka 30 bakayampahama bigashimera neza nkadandaza nkaronka agasabune hama nkabasubiza nkabahana n'inyungu
muri uwo mugwi barashima ko ingurane zitangwa zishyurwa neza bigatuma bagabura ta ngorane nk'uko byemezwa n'uyu mukenyezi
abatwara ingurane bose barayiduha bakaza baratwishyura neza mutahe baba baratwaye n'inyungu bakayitanga neza mu nyuma rero turagabura mu kwi 12 tukabura neza umwe wese atwara ayo yaba yarazikanije n'inyungu tukayitwara neza
kuba mu ishyirahamwe bituma abanywanyi baziganya buke buke amafaranga maze bagabuye bikabaha ubushobozi bwo kugura ibyahora bibananira kubwo bukene bw'amafaranga akwiye akarorero n'uyu mukenyezi avuga ko iryo shyirahamwe arimo ryamushoboje kugura impuzu
dukoteje inyagifaranga duke duke harageze ko tugabura turabona yuko kungutse naciye ndayaguramo agatenge niko kakanambaye kubera ntako nari mfise muhiye uzi iyo ntakora uko ntako nari kuroha
nubwo abafite amikoro adashemeye abanywanyi b'uwo mugwi w'ishyirahamwe barifuza kongereza muri kazoza intererano batanga kugira ngo bibafashe kurangura imigambi yisununuye
kazoza kacu tubona yuko ubu tuzahava dushinga n'umugambi ubu nyine twaza turaziganya amahera menshi kuko ubu dutera tugwiza nimba twahatuziganya n'igihumbi ubu haragera ariko tuzahava tuziganya n'ibihumbi bibiri tukazobana niyo ko dufise umutaho ukomeye niho kazoza tubona ko tuzosanga hageze ko tugabura kazosanga dutwaye amahera menshi icyo twikoze icyo dushaka
mu ntara ya Ruyigi amashyirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na mukibano yarahurumbiwe cyane kuva atangujwe harashize imyaka yaba abacumi n'amashyirahamwe yigenga yakorera mu ntara abatangujwe amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na bafata ko umukenyezi ari we nkingi y'iterambere mu rugo baca bitaho guhimiriza cyane cyane abakenyezi b'irimizi baba mu makomini atandukanye n'abakora ubuzi buto buto mu gisagara mu nyuma bamwe mu bakozi ba leta cyo kimwe n'abadandaza bato bato bahavuye nabo batanguza imigwi ya bene ayo mashyirahamwe kuko babona ko byabafasha kurangura imigambi imwe imwe atangurane barinze gusaba muri banki gutyo bakaba bagabanyije amafaranga umugambi wotwaye kuko inyungu ya banki bivuyemo Jean Claude Nshimirimana Muruyigi, Ijwi rya Amerika.